Radio Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda birabandanya ku Ijwi ry'Amerika. Amakuru tubafitiye muri uyu mwanya, muri kumwe na Fidèle Niyongabukaze ku makuru y'ibiganiro byacu.
Ibiganiro biriko biba mu gihugu hagati bihuza Abarundi mu ntara zitandukanye, ibizobere Arusha rero n'ikiyago hagati y'imunganirizi n'imigwi itandukanye y'abagize yabukurikiranije ibiganiro by'Abarundi.
Uwo ni umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida w'u Burundi Willy Nyamitwe. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye arimo impanuka y'indege itwara abantu y'igihugu cya Misiri, umutahe wo guhagarika umunyepolitiki atavuga rumwe na Leta ya Congo Moise Katumbi, n'ibirori byo guha ikidari intwari Mbanyi Diagne ku cicaro cy'ishyirahamwe ONU. Turabigaruka ko mu kanya gatoya cyane. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, amakuru hirya no hino ku isi twabateguriye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryahayagije ubutwari ntangere bwa Kapiteni Mbaye Diagne yari mu nteko zijeje gucungera umutekano mu Rwanda, yishwe ariko akingira abasivili amajana n'amajana mu gihe cy'ihonyabwoko ryo mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ico cubahiro cari kirindiwe haheze igihe cahawe uno musi wa kane umupfakazi n'abana babiri ba Kapiteni Mbaye Diagne yava mu gihugu cya Senegal mu mwaka w'1994. Kapiteni Diagne yari umusirikare w'intwazangabo akiri muto, yari mu nteko zari zijeje gucungira umutekano mu Rwanda UNAMIR, mu gihe abahutu bari kubagandagura abatutsi n'abahutu batari ntagondwa 180,000 mu kiringo c'iminsi ijana. Diagne yakijije abantu amajana n'amajana mbere n'abana, abapfasoni n'abagabo bashobora gushika ku gihumbi. Ivyo yabigira mu gihe yashobora kuhasiga ubuzima. Ntiyigeze apfunga amaso canke ngo azibire amatwi. Ivyo vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon igihe yariko aha ikidari mu birori ku cicaro c'ishyirahamwe ONU umupfakazi wiwe, mu gihe amasanamu ya Diagne ariko amwenyura yariko arerekanwa. Ban Ki-moon avuga ko Mbaye Diagne yari afise ubutwari budasanzwe. Mbaye Diagne yishwe na mortier mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994, igihe yari ku cicaro c'inteko zijeje gucungira umutekano UNAMIR indwi nkeya imbere y'uko akazi yarajejwe kari kagiye kurangira. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yasohoye umutahe wo guhagarika Moise Katumbi, umuyobozi w'abatavuga rumwe na Leta arondera guhiganwa na Perezida Joseph Kabila mu matora y'umukuru w'igihugu. Umuvugizi wa Leta Lambert Mende yabwiye Ijwi ry'Amerika Serivisi y'Igifaransa uno munsi kwa kane ku mutahe wo guhagarika Katumbi wasohowe inyuma y'uko yagirijwe icyaha cyo guha akazi abacangero. Uburanira Katumbi Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba yatangaje uno munsi kwa kane ko adashobora kwishura gushika amenyekejwe icyese ku byerekeye umutahe wo guhagarika Katumbi. Abanyamahanga bane harimwe umwe muri bo yahoze ari umusirikare w'Umunyamerika bahagaritswe igihe hariko haba ikoraniro rya Katumbi mu gisagara ca Lubumbashi haheze indwi zibiri. Katumbi yatangaje ko ashaka kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yimirije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yahakanye ibyo Leta imwagiriza ko yariko ategura kudeta. Yabwiye abashikiriza manza mu ndwi iheze ko atarazi ko umuhanuzi yarungikiwe ni sosiyete ijejwe umutekano y'Abanyamerika yahoze ari umusirikare mu gisirikare ca Amerika. Irengero rya Katumbi muri iki gihe ntirizwi. Mu ntango z'iyi ndwi yari mu bitaro mu gisagara cya Lubumbashi. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Impanuka y'indege itwara abantu y'igihugu cya Misiri yari igiye ku mugwa mukuru Cairo ivuye Paris mu Bufaransa ishobora kuba yatewe n'igitero cy'iterabwoba aho kuba ibibazo by'ivyuma by'iyo ndege. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe iby'indege w'igihugu cya Misiri Sherif Fati. Sherif Fati yavuze kuri iyo mpanuka mu gihe igikorwa cyo kurondera abari muri iyo ndege cyariko kirabandanya mu iyo hari Mediterane. Iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya Misiri yarimo abantu 66 igihe yazimangana kuri radar uno munsi kwa kane. Ivyo vyabaye gato inyuma y'uko yinjiye mu kirere cy'igihugu cya Misiri ivuye mu Bufaransa. Amakuru ya mbere avuye mu gihugu cy'Ubugiriki amenyesha ko ibisigarira by'iyo ndege bishobora kuba byabonywe umuntu ari mu kirere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirafasha mu gikorwa cyo kurondera zikoresheje indege. Ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu mu gihugu cya Misiri Egypt Air rimenyesha ko ugushobora kuvugana n'abadereva b'iyo ndege Airbus A 320 byahagaze hafi isaha 8 n'igice zo mwijoro mu masaha y'i Cairo igihe iyo ndege yari hejuru y'imetero 111 mu kirere no ku birometero 16 mu kirere cy'igihugu cya Misiri. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'Ubugiriki Panos Kamenos avuga ko iyo ndege yakase vyihuta inshuro zitari nke itangura kumanuka vyihuta imbere yo kwizimangana kuri radar. Bishobora kuzofata imyaka itari mike n'imiliyoni y'amadolari imbere y'uko igisagara cya Ramadi mu gihugu cya Iraq kizoshobora gusubira kubamwo umutekano ku buryo abantu bazoshobora gusubira kuhaba. Ivyo vyatangajwe n'abahinga b'Abanyamerika bariko bakura amabombe yatezwe n'umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiislam. Igisagara cya Ramadi catudijemwo umugwi witwa Leta ya Kiislam mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2015 inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye. Ibice vyinshi vy'ico gisagara vyasigaye arabunywenywe. Kubw'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa Iraq, ibice 90% vy'ico gisagara vyuzuyemo amabombe y'ubwoko butandukanye yasizwe n'umugwi witwa Leta ya Kiislam. Isosiyete Yanus Global yahawe akazi na Leta ya Amerika ku kurondera no kwihweza ivyononekaye mu gisagara cya Ramadi. Yabwije ijwi rya Amerika ko gusubira gutuma abantu bashobora kuba muri ico gisagara kizoba igikorwa kitoroshe na gato. Umuntu aravye gusa imbuga ngurukana bumenyi yo kwimvira ku rugamba rw'ubwoko rwasubiye kwaduka gushasha mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ibintu bidashemeye bifatiye ku bwoko biherutse kuba mu mezi yavuba muri Afrika y'Epfo bikaba byarakurikiranywe cyane muri ico gihugu. Ivyo inyuma y'ikiringo kirenga imyaka 20 intwaro y'amacakubi ya apartheid irangiye. Ibisa nuko indwi itashe ayandi marorego afatiye ku bwoko aseruka mu binyamakuru amaradiyo na televiziyo y'igihugu. Munafatiye kubiherutse gutangazwa n'umucamanza w'umuzungukazi yavuze ko abirabure muri Afrika y'Epfo bashigikiye gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu canke umwirabure aharanira agateka ka muntu yabwiye muzungukazi akora mu buriro ko yo muha gashimwe k'amafaranga asubiye iyo yaje aturuka. Ibitutsi bifatiye ku bwoko byarumvikanye no mu nama nshingamateka abanywanyi b'umugambwe Economic Freedom Fighters batutse abashingamateka b'abazungu n'abirabure bise umwirabure umwe umuzungu mu gihe babwiye uwundi kuvuga nk'umwirabure. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC programme y'ibiganiro byacu tubiye bashikirize iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email akaba ari radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda barimwo abo mu bihugu by'Iburaya batandatu kuri uyu wa kane bagendeye ibohero rya Muhanga riherereye mu ntara yo mu manuko bw'u Rwanda bashaka kwirabira ukugenda abanyororo babayeho uburyo bafasha mwo kubijanye n'ubutungane. Umuntu aretse gusa ibikorwa bitandukanye bikoregwa muri mwibohero abahagarariye ivyo bihugu byabo bashoboye kwirabira n'ibindi. Ni inkuru dushikirizwa na Asunta Kaboyi.
Izi ntumwa z'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bari barangajwe imbere na ambasaderi Michel Ryan uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Batemberejwe ibikorwa binyuranye bikorerwa muri gereza ya Muhanga ndetse banibonera uburyo abagororwa bamwe batifite baza guhabwa ubufasha mu by'amategeko n'abanyamategeko baturuka mu miryango itegamiye kuri leta. Bwana Fidel Mugabo, umunyamategeko wo mu muryango uhaguruka uharanira uburenganzira bw'umwana n'umugore, ni umwe mu bari baje gufasha abagororwa gusobanukirwa n'ibyerekeranye na za dosiye
abo ngewe nakiriye. Hari abajuriye ariko barimo kurangiza igihano baje bangana kugira ngo mbafashe gusobanura neza ubujurire bwabo. Urabona hano iyo uri muri gereza ntabwo uba wisanzuye. Hari igihe rero ujurira noneho ubujurire bukabanza guca mu buyobozi bwa gereza kugira ngo ubwo bujurire bugere ku rukiko wajuririye hanyuma unahamagarwe kuburana. Twe baradusaba ko tubafasha kubayobora mu rwego rw'amategeko. Nk'abo ngewe nakiriye ntabwo babashije kubona abunganizi, ni ukuvuga bariburaniye. Niba rero bagize amahirwe yo kubona ubwunganizi mu rwego rw'amategeko ku buntu, icyo navuga ko ari igikorwa gikomeye cyane cyabafasha.
aba bashitsi bakiriwe n'itsinda rito ry'abagororwa abandi baguma muri gereza imbere nta bibazo byinshi abagororwa bigeze bababaza nubwo bahawe umwanya nabike byumvikanye byari bibazo bireme ibereho rusangi y'abagororwa
bifuza niba bishoboka ko mwagerageza kuba mwadufasha gufasha abantu babasaza cyangwa se n'abandi bafite indwara zidakira muri supplementary food.
Narabaza se ko hari intambwe u Rwanda rugeze mu n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda twebwe uyu munsi turi muri gereza cyane cyane ko turi muri gahunda nziza yo kugororoka no kwemera leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda ku ntego igezeho nziza hari iyindi nzira mwamuteganya twebwe turimo abari ubu ngubu ntituzasazire muri gereza cyangwa ngo dupfiremo.
Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi n'igihugu cy'Ubuholandi bifite umwanya wa mbere mu gufasha urwego rw'ubutabera mu Rwanda. Gusa uwari uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi yerekanye ko atishimiye uburyo batahawe rugari ngo binjire muri gereza imbere basura abagororwa bose. Ambasaderi Mikayire Ryan. Ambasaderi yagize ati niba turabaterankunga ndetse tukaba abafatanyabikorwa ba Minisiteri y'Ubutabera na Leta y'u Rwanda muri rusange twifuza ko mu gihe twakiriwe muri gereza twahabwa uburenganzira n'umwanya kugira ngo dusure ibice byose bya gereza tugasaba ko mu gihe kizaza twongeye gutumirwa noneho batureka tugasura ibice byose. Umuyobozi wa gereza ya Muhanga Superintendent Rudakubana Christophe yavuze ko batagira ubwiru muri gereza ko batigeze banga ko bashyitsi binjira muri gereza imbere ko ahubwo byatewe n'uko uruhushya basabye rwabemeraga gusura gereza yo hanze gusa.
Ubundi gereza kugira ngo uyisure hari uburenganzira butangwa na Commissaire General. Uyu munsi bari basabye gusura abagororwa hanze kubona n'abagororwa hanze cyane cyane kubyanya n'ubutabera. Iyo baza kuba basabye no kujya imbere muri gereza twari kubibaha ariko uburenganzira bari basabye nubwo kubonana nabo hanze gusa.
Gereza ya Muhanga icumbikiye abagororwa bagera ku 400 biganjemo abakoze ibyaha bya Jenoside. Imiryango itegamiye kuri leta ikora ku butabera muri iki gihe imaze igihe yarahagurukiye gufasha abagororwa batagize amahirwe yo kubona abunganizi mu nkiko. Aba ambasaderi basuye gereza ya Muhanga barimo uhagarariye ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, uhagarariye igihugu cy'Ubuholandi, uhagarariye Suwede, uhagarariye Ubufaransa ndetse n'uhagarariye Ubwongereza. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi ibikishije mu kigo cyayo cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye imfashanyo u Rwanda ingana imiliyari 14 n'imiliyoni 800,000 z'amafaranga y'u Rwanda yo kurwanya ugufungura nabi. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Eric Bagirubusa.
Bashyira ahagaragara umushinga bahaye izina Gikuriro. Abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda bavuze ko ugamije kurwanya imirire mibi ikigaragara hirya no hino mu Rwanda. N'umushinga Amerika ibunyijuje mu kigo cyayo cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID yateye inkunga ya miliyari 14 na miliyoni 800,000 mu mafaranga y'u Rwanda ukazamara igihe cy'imyaka 5. Bavuga icyo uzamarira Abanyarwanda. Abahagarariye Amerika mu Rwanda bashimye intambwe iki gihugu kigezeho nyuma y'imyaka 10 mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Ariko bavuga ko hakiri byinshi byo gukora mu kurwanya imirire mibi. Madame America Bucks Lagos, n'ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Imirire mibi no kugwingira byaragabanutse biva kuri 51% bigera kuri 38%. Iyi ni inyungu ifatika ya 13%. Ariko haracyari byinshi byo gukora. Niyo mpamvu mubona twatangije iyi gahunda kugira ngo dukomeze twihutishe kujya mbere. Kuko 38 biracyari hejuru cyane. Kandi nk'uko Minisitiri w'Intebe yabivuze, Leta irashaka kuza imbere. Mu by'ukuri barashaka kwihutisha iyi gahunda kandi dufite ubushake bwo gufatanya binyuze muri societe civile tugakorana n'imiryango itari ya leta n'abaturage n'inzego z'ibanze zikagira uruhare kuri yo. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda naho nishimwe rikomeye kuri iyi inkunga mu rugamba rwo guhangana n'imirire mibi. Bwana Anastase Murekezi, Minisitiri w'Intebe, yavuze ko leta ahagarariye izakomeza gushimangira ubufatanye na Amerika mu kurwanya iki kibazo cy'imirire mibi.
Gikuriro project is well explained in the previous speeches was designed
umushinga Gikuriro nk'uko byasobanuwe mu mbwirwaruhame zabanje wateguwe ugamije kongerera ingufu gahunda za leta zo kugabanya kugwingira bikagera kuri 18% bitarenze 2018 nk'uko biteganijwe mu cyiciro cya kabiri cy'imbaturabukungu 2013-2018. Bizafasha kandi Leta y'u Rwanda kugera ku ntego mpuzamahanga yo kurandura inzara n'imirire mibi bitarenze 2025 nk'uko intego za 2025 biteganijwe zo kuzarwanya imirire mibi bitarenze 2030 nk'uko intego z'umuryango w'abibumbye ku iterambere rirambye zibivuga. Ikibazo cyo kugwingira ni ikibazo kiremereye Leta y'u Rwanda yiyemeje kukirwanya ku kiguzi gishoboka cyose.
The government of Rwanda is determined to eradicate at any cost.
Umushinga gikuru ruzibanda ku turere 8 Kayonza, Ngoma, Rwamagana mu burasirazuba, Ruhango na Nyanza mu majyepfo, ndetse na Nyabihu mu burengerazuba. Gikuru ruzibanda ku bana bato, abagore batwite na bonsa. Uyu mushinga uzamara imyaka 5 simba uyu ndi warufite izina ibyiringiro wo gwibandaga ku bakuru babana n'ubwandu bwa virusi itera sida n'abafite ibibazo by'imirire mibi. Madame Febroni Dusabe Maria wo mu karere ka Gakenya avuga ko umushinga urangiye wamufashije agahera basaba ko n'uyu gikuru wagera kuri benshi bashoboka.
Nari umuntu uyu w'umukene kandi ufite abana badafite ubuzima bwiza, ariko narakoze ntera imbere, ndabyiga ndabimenya mbyigisha nabandi ndanabihemberwa. Ubu nahawe inka ifite inyana ndetse naranayibangurije. Ubwo rero murumva ko nungutse n'abana banjye bari kwiga, kuko namenye gukora ntera imbere ndetse ndanacuruza nkagurisha imboga mpinze, abana banjye nkabona minerivare bakajya mu ishuri, ubu baranajijutse. Iyi gahunda ya kabiri ndayishimye, nkaba nifuza ko yagera kuri buri munyarwanda wese se ikamanuka kagera mu ntara zose z'igihugu, abana bacu ntibazingame bakagira ubuzima bwiza n'abanyarwanda tukababeza.
Naho abaturuka mu turere umushinga gikuru utazakoreramo baracyafite inyota kuko bugarijwe n'ibibazo by'imirire mibi.
Gahunda kurwanya imirire mibi irakenewe mu karere ka Kirehe, yadufasha kuko ubona hari abaturage bagiye bari munsi y'umurongo w'ubukene, bigaragara mu bajyanama b'ubuzima aho bashishikaza abantu bafite imirire mibi akenshi bari mu mutuku ko babatoza kurya indyo yuzuye bakabatoza isuku. Iyo gahunda rero iramutsije muri Kirehe yafasha abajyanama b'ubuzima, kuko gahunda y'igihugu nayo yarifite mu nshingano.
Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID kirabarura abana basaga miliyoni 160 ku isi bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye kubera imirire mibi. Ku Rwanda ho 38% nibo bagwingiye bavuye kuri 51% mu gihe cy'imyaka 10. Umurongo Leta y'u Rwanda ihagazeho nuko bitarenze 2018 bagwingiye bazaba ari kuri 18%. Ubukangurambaga bugamije guhindura imyumvire y'abatuye uturere umushinga gikuru ruzakoreramo burafatwa nk'inkingi ya mwamba bakuriye umushinga bazifashisha kugira ngo rubanda bawugire uwabo kandi uzabashe kugera ku ntego zawo. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuvyerekeye Burundi aho bukera kuva ku itariki ya 21 gushika ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa gatanu, harategekanijwe ikiyago yarusha muri Tanzania kizohuza Leta y'u Burundi n'umwunganirizi hamwe n'indi mirwi yegwa n'ikibazo cha politike mu Burundi. Leta y'u Burundi izo kwitaba ico kiyago nk'uko tubimenyeshwa n'umuhanuzi mukuru mu biro kwa president w'u Burundi wiri Nyamitwe mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Ngondikije.
Icambere muntu yokosora si ibiganiro kujya muvuga ibiganiro ni kiyago kizoba hagati y'umwunganirizi hamwe n'imigwi itandukanye izoba yokurikirana ibyo biganiro bizoba mu minsi izoza. Nayo ubundi biganiro biriko biba mu gihugu hagati bihuza Abarundi mu ntara zitandukanye, ibizoba iri Arusha rero ni kiyago hagati y'umwunganirizi n'imigwi itandukanye yabagize yabukurikiranije ibiganiro by'abarundi.
Murashaka kutubwira ikintu muzo yaga ikiri ku rutonde nk'uko ikete mushaka kuba mwararonse bivuga niki?
Muri icyo kiyago harimo no kumvikana ku rutonde rw'ibizovugwa mu biganiro bizo abarundi bo hanze cyane cyane kuko nibo bashikiriwe bazoshobora kujamo. Nayo ubundi ibiganiro muradi yuko bihuza abarundi bava mu mihingo myinshi mu ntara nyinshi imigambwe yose n'amadini yose, biriko bira hano mu gihugu rero icyo kiyago rero kigiye kugirategurwa yarusha ni kiyago cyo gutegura rero ivyo biganiro bizoshobora guhuza abo barundi cyane cyane bahurikiye mu bihugu byo hanze
icyo kiyago rero leta y'Burundi izokijamo
niko cyane ikiyago murazi ko leta y'Burundi ishira imbere ibiganiro imigambi myinshi itunganyo biciye mu biganiro rero ko leta y'Burundi yagize iti abarundi bari mu gihugu bazokumvirizwa hongere humvirizwe n'abarundi bari hanze leta y'Burundi rero ntiyo siba
abantu canke imirwi canke imigambwe muzaba muri kumwe muri cyo kiyago niye ko leta y'Burundi yagumye itangaza ko hariho abo itumva ko bo tumirwa muri ibyo biganiro abo muzohurira muri cyo kiyago ni mande
muri ibyo biyago ni migambwe yemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko yatumiwe hakongera hakaba hatumiwe imigambwe yagitavye amatora y'2015 mbere n'imigambwe yaba iri igwanya ubutegetsi n'abarundi bari mu mashyirahamwe yigenga baba bari mu Burundi cyangwa bari hanze ivyo murumba yuko ari abarundi bari mu hingo myinshi nayo ubundi ikiyago kizohuza leta y'u Burundi n'umwunganirizi cyongere gihuze umwunganirizi n'abari muri iyo migambwe gihuza umwunganirizi n'abari muri ayo mashyirahamwe niko bimeze niko biteguwe
murashaka kutwibutsa abantu leta y'u Burundi ivuga ko batabari muri ico kiyago
abadashobora kujamwo batari kuri iyo n'amategeko ya Repubulika y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu n'abantu bose bafise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitwa n'abanyagihugu mu mwaka uheze n'abandi bose baba baragiye mu migumuko abo twita inkozi z'ikibi bariko bakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi murumva yuko nk'abo badashobora kwitabira ibyo biganiro kuko nta burenganzira bifitiye mbere na leta y'u Burundi ntiyo kubahuka kurenga guhonyanga amategeko ibicishije mu kujya kwa abantu kwitabira ubutungane ahubwo ngo bagiye mu biganiro ibyo ntibibaho
abo ntibashobora kuba arabera gushika intahe ibakubite mu gahanga mu mategeko suko bimeze
abashatse gutembagaza inzego ziture n'abanyagihugu barazwi baravyivugiye ku mateleviziyo n'amaradiyo ibinyamakuru byose birabavuga none nk'abo bokwitwa bera gute kandi ibyo bakoze babikoze izuba riva abateye amagrenade bajya kwica abanyagihugu bibereye mu masoko mu bituro by'amabisi benshi baradwi hariho abavyivugiye ku mateleviziyo n'ahandi abana bo barishikanye kandi bakavuga bati ntitwe twabikoze kandi twabitumwa na banaka
mu usozera kandi mu majambo make ikintu wibaza ko leta y'u Burundi izokura muri cyo kiyago niki
igihambaye nuko abarundi mu byo bayaga hano hagati mu gihugu baragaruka cyane ku bijanye gutsimbataza amahoro n'umutekano kubumbatira demokarasi no kurwanya ubukene kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyiteze imbere ije nivyo nyamukuru twibaza yuko birarishinga barundi
uri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye kugira ngo tuganire tuzobaterakamo maze gushika yarusha muri ivyo biganire
je ndabakengurukiye ndi mu nzira ngenda n'abandi bari mu nzira bagenda nibaza yuko mwejo ku mugoroba canke hirya y'ejo abantu benshi bahageze
Radio Vida America i Washington DC. Leta y'u Rwanda isaba Ubufaransa gukomeza umutekano kuri ambasade yayo iri hagati mu gisagara cya Paris mu Bufaransa. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa Jacques Kabale yandikiye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu inyuma yuko ejo kwa gatatu masaa tanu abantu binjiye muri ambasade bandagaza u Rwanda. Ambasaderi Jacques Kabale nivyo yasobanuriye mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Araba ngensoresore sinzi cyangwa n'utubandi na n'utubandi tw'abanyekongo twitwa ngo abarwanyi abakombatant n'abantu kenshi usanga bagenda bagasenya ahantu bamaze gutera inshuro nyinshi ambasade yabo ya Congo DRC baje nk'abantu baje gusaba visa babiri hanyuma urugi tumaze kurufungura abandi nabo baraza vuba barinjira bari abantu bagera kuri nk'abantu 10 bageze imbere batangira gusakuza gutukana bari bifashije agacupa karimo yavuga sauce tomate hanyuma batangira kuyisuka ku madirishya ku rukuta. Bari bafite n'ikiro kimwe cy'ifu ya farini, nabo bayisuka hasi batukana, batuka igihugu, batuka u Rwanda, batuka mukuru w'igihugu. Ntabwo ari ibintu byatinze cyane, byafashe nk'iminota itatu, kuko dufite uburyo twirinda kuri ambasade na kuntu bageze ku muntu ubakira kuri reception ushinzwe kwakira za visa, gutanga za visa hafi akoresha alarm, ni sonete ituma
no gutabaza.
Bamaze kuyumva baratinya, barahunga, barirukanga. Byafashe nk'iminota itatu.
None se kugeza ubu hari impamvu mwaba mwaramenye yatumye abo banyekongo bigabiza ambasade y'u Rwanda?
Mu by'ukuri umuntu arebye, kuko ntabwo ari bwa mbere babikoze iwacu kuri ambasade cyangwa kuri ambasade yabo, n'abantu bitwa ko barwanya ubuyobozi bwa Kongo, kandi muziko muri iki gihe bari barategura amatora iwabo, bigatuma igihe cyose bashatse kurwanya n'ubuyobozi bwabo, president cyane cyane perezida wabo, baza kuri ambasade y'u Rwanda naho bagatukana ngo mukuru w'igihugu wabo ngo n'umunyarwanda azataha iwabo mu Rwanda. Ikindi bakora ubu ngubu, hari ibibazo byabaye muri Kongo ahantu bita Beni, hari abantu bahaguye, ibyo barabigenderaho ngo u Rwanda bishobora kuba bifitemo uruhare.
Ayo makuru y'uko bigabije ambasade y'u Rwanda, bavuga ko u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zaba zari mu bitero byabereye hariya mujyi wa Beni mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo se barabigaragaza nabyo?
Ntabwo babivuze igihe bari aho ngaho, ntacyo bavuze gusa ko ngo u Rwanda ngo rurica abantu iwabo, ariko ibyo bahora babivuga, ni nacyo gituma kubafata ntabwo byoroshye, kuko n'ubushize amafoto yabo twari tuyafite turayatanga, ariko basanga bahungiye mu kindi gihugu.
Mushatse kuvuga se ko ubu polisi itabataye muri yombi?
Oya, kuko bahise bahunga ku buryo polisi yahageze nyuma y'iminota igera kuri 5, ariko bari bagiye kera.
Ndabashimiye ko ambasaderi
bwo kutrangiza makuru n'ibiganiro twa tubafite kuri saha tuzwete wibutsingirwa ngo nkuru za makuru twabashikirije. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryahayagije ubutwari ntangere bwa Kapiteni Mbaye Diagne, yari mu nteko zijejwe gucunga umutekano mu Rwanda, yishwe ariko kingira abasivili amajana n'amajana mu gihe cy'ihonyabwoko ryo mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ico cubahiro cari kirindiriwe haheze igihe cahawe uno musi wa 4 umupfakazi n'abana babiri ba Kapiteni Mbaye Diagne yava mu gihugu ca Senegal. Leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasohoye umutahe wo guhagarika Moise Katumbi, umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta arondera guhiganwa na President Joseph Kabila mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Impanuka y'indege itwara abantu y'igihugu cya Misiri yari igiye kumugwa mukuru Cairo ivuye i Paris mu Bufaransa ishobora kuba yatewe n'igitero c'iterabwoba, aho kuba ibibazo by'ivyuma by'iyo ndege bishobora kuzofata imyaka itari mike n'imiliyoni y'amadolari mbere y'uko igisagara cya Ramadi muri Iraq kizosubira kubamwo umutekano ku buryo abantu bazoshobora gusubira kuhaba. Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha, niho bigarukiye kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo, washize hamwe ibi biganiro yari Fatu Alimaskarara. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.